man, evil level blue.
What
that
say?
Evil
level
blue. Yeah, yeah. Na 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 na.
Prince Key.
Die money for sure. My money, ikarita njewe ndabachanga. Mukiboga mba meze nka kwangwaro. Naje mba panda nka pandemic. Batamudu hit nuje no panic. Didn't baby baba no mi toma. Street mba nga papa fukiroma. Netos na kukasi. Uruga mandaru rupana vuyasi. Umugabo wese I just wanna die real. When I die real, mzaba proudie. Sababa yuta baza majoro, namazenda iro ndongira ngombeho. Sababa yuta baza majoro, namazenera China muri studio. Ababa dadje, bashaka kungenda. Ichana chanje baga tura hasi, mfungo wanje baga era hasi. Ababa dadje, bashaka kungenda. Ichana chanje baga tura hasi. Mufungu wanje baga era hasi. Usanje, didanje, 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 didanje. Ndosa rabyuka gasega. Usanje, dabyanje, 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 dabyanje. Ndosa rabyuka gasega. Bishaka kuja high man. Please can you call Mr. Dilemma? Mr. Dilemma.
Yes man.
Musaza sinye nishimana singwe pazana eh. Ah, musaza nirindiri mana ngana senga sana eh. Ima many is a Burundi. Ima many is a Uganda. Ima many is ni Kigali. Sababa yuta baza majoro, namazenda iro ndongira ngombeho. Sababa yuta baza majoro, namazenera China muri studio. Ababa dadje, bashaka kungenda. Ichana chanje baga tura hasi, mufungo wanje baga era hasi. Ababa dadje, bashaka kungenda. Ichana chanje baga tura hasi. Fungo wanje baga era hasi. Usanje, didanje, 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 didanje. Ndosa rabyuka gasega. Usanje, dabyanje, 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 dabyanje. Ndosa rabyuka gasega. Sit in me.